Na ikibazo chamaradhi ya biri ijwi rya Amerika ni radio ya Bongereza BBC kubijanye n'ikiringo carangiye kubihano yafatiwe kitizwe mu nami idasanzwe y'abagize urwego rujejo gucungera ingene umwuga wo kumenyesha makuru urangurwa mu Burundi. Nestori Bank umukunzi arongoye ugo rwego abajije kuri ico kibazo yemeje ko ikiringo carangiye ariko harakogwa umwihezo w'ingene ayo maradio yigenjeje hacya tunganya amasezerano mashasha hagati y'ugo rwego sense n'ivyo bimenyesha makuru
nivyo ico kiringo igihano cararangiye carangira itariki ndwi ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira nayo maradiyo ariko tubanje kuraba imwe yose ingene yigenjeje kubera zagumye zigakora makuru ya Burundi biciye mu yindi mihora bwo turiko turategura amasezerano mashasha dusanze zigejeje neza tuzoheza tubatumeye ko tuvugane aya masezerano tuyashyire kw'ikumu hanyuma bone gufata ingingo izo bibereye iyo ngingo nayo nyine izofatirwa mu nama ya bose nk'uko byari uno munsi niko amategeko abitegekanya mu rwego sense
ijwi rya Amerika ryifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'u Burundi urongoye sense yishuye ko ari byo kwitondera kuko avuga ko hari iradiyo itemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakugwaho
twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano ubundi twahava dusanga kiye dusubira kugwa muri wa mutego kibaza yuko byo byiza hakwihutagiza kufata umwanya ukwiye tukavugana nabo biraba mu ntumbero yuko nihagera ko tubugururira twobugurura cyabandanye bakora nta zindi nziti zijemwo na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha hariho n'ayandi atemeye amakosha yose kandi turavye mu byo bagumye bakora hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha makuru w'umurundi akurikiranwe n'ubutungane murumva ivyo oho atari gupfa kugura ngo kiringo caheze tuzorinda kuvugana wumvire ko bashobora umenyesha makuru kumuhagarika canke bagira bati hako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye
kiretse ikibazo cy'amaradiyo abiri cyabajijwe banku mukunzi yamenyesheje abamenyesha makuru ko muvyizwe n'abagize ugo rwego harimo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi 2018 gushika aho kwezi kw'icumi na rimwe kugeze uyarongoye sense yagabishije ikinyamakuru iwacu kuhamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo akacagiriza gutanga amakuru ahengamye
mu nimero zitanu zasohotse muri ico kiringo bakaba nimero imwe yose yarimwo ikosa rijanye no gutanga makuru ahengamye twaratumye kwa giserukira kenshi turabandikira n'amakete y'inkibuzi ariko twabonye ko atacyahindutse tukaboneraho rya karyo ko gusaba abarongoye ico kinyamakuru ko bo kwikubita gashi bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje amakuru yubaka amakuru adahengamye kuko bidahindutse mu misi iri imbere hazuhava fatwa ingingo zifatiye ku mategeko mugabe ingingo zuhava ziremera ico kinyamakuru
amaradiyo abiri ijwi rya Amerika hamwe ni radio ya Bongereza BBC byahagarikiwe imirongo ya FM ku gataka k'u Burundi kuwandwi ukwezi kwa gatanu 2018 mu kiringo cy'amezi atandatu ico naco kikaba carangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe naho iyo mirongo n'ubitarugurugwa ubwego sense rukaba rwagereje ayo maradiyo gutanga amakuru atisunze amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru iradiyo ijwi rya Amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe arondegwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi i Bujumbura Remo Nzimana ijwi rya Amerika.